Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu bigano vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Joe Diane ni nahazungiye kwashikiriza makuru tubafitiye tukayahera kuyagezeho ijya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane ayagezweho ijyano hino ku isi turayatangurira ku mugabane wa Afrika muri Tunisia Perezida Kais Saied ejo kuwa kane yavuze ko ateye kubiri n'umuzo w'indorerezi mvamakungu mu gihugu ciwe mu gihe mu mpera z'uyu mwaka citeguriye referendumu kwibwirizwa shingiro hamwe n'amatora y'abashingamateka. Mugihe yariko ararahiza abagize komisiyo nshasha y'amatora, Perezida Saied yavuze ko igihugu kiwatanye inteko zizagifashe ku buryo corungikirwa indorerezi ziza gucungera amatora. Perezida Saied mu kwezi kw'indwi umwaka uheze yarasheshe leta yongera kuri inama nshingamateka na sena. Ibi bituma haba ubwoba ko demokarasi inigiwe mu menshi. Kuva icyo gihe ni wagenzura igisata cy'ubutungane kandi ku itariki ya 22 ukwezi kwa kane yari hayo ububasha bwo kugena batatu mu bantu indwi bagize komisiyo y'amatora barimwo wenyine ubwiwe. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'andi makungu bwavuze ko butewe impungenge n'ingingo ya Perezida Saied yo kuhindura wenyine ubwiwe atawe agije inama abazohagararira amatora muri icyo gihugu. Muri Afrika kandi ni muri Nigeria abana barenga imiliyoni 18 n'ibice bitanu ntibashoboye kujya ku ishuri kandi abakobwa ngo barenga igice cya kabiri cyabo. Ikigega cyawo ni cyita ku bana UNICEF kivuga ko ibitero ku mashuri bikorwa n'abajihadiste hamwe n'abasuma mu buraruko bw'igihugu biri mu byatumye ibitigiri by'abana batiga byiyongera. Ni kuva igihe abajihadiste ba Boko Haram banyuruza abana b'abanyeshuri b'abakobwa 200 bo ku ishuri rya Chiboko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria hari mu 2014. Ayandi mashuri aharurwa mu 10 yaratewe nk'ibitero nk'ibyo haranyuruzwa abanyeshuri batari bake muri icyo gihugu cya Nigeria. Mu makungu harabandanya havugwa intambara muri Ukraine n'amakuru ajanye nayo. Perezida wa Finland Sauli Niinisto hamwe n'umushikiranganji we wa mbere Sanna Marin bashikirije jo ku munsi wa kane ko bemeye kwiyunganishira mu igihugu byo mu burengero bw'isi gishinze kugwaniriza umwasi hamwe ariyo OTAN. Abategetsi ba Finland bagaragaje ko mu gihe bo kwemererwa kwiyunga n'uwo muryango umutekano w'igihugu cyabo wokomezwa. Biyemeje kandi ko mu gihe cyavuba bagiye kubisaba, bavuze ko ingingo bayifashe haheze igihe yiyumviwe ko kandi babanje guhanuza OTAN nyene hamwe n'igihugu kibanyi cya Suede. Abategetsi muri Suede nabo byitezwe ko bashobora kuzosaba kwinjira muri OTAN mu minsi iri imbere. Uburusiya ariko bwacibugabisha ko bushobora guca bufata intambwe bwise iz'ubuhinga bwa gisirikare hamwe n'izindi ngingo kuri iryo terabwoba ku mutekano wabwo. Dmitri Medvedev n'icegera cy'umukuru wa kanama k'igihugu kajejwe umutekano mu Burusiya yavuze ko hari ingaruka ko intambara barimwo muri Ukraine ishobora kuzoca iba iya nikleyere kandi ko bazohahombera bose. Finland ihana urubibe n'Uburusiya rungana ibirometero 1,300 birenga. Ni kuri iyo ntambara nyene impunzi zirenga imiliyoni 6 arizo zimaze guhunga Ukraine kuva Uburusiya butateye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ibiharuro bitangwa n'ikigo cya UNICEF impunzi HCR byerekanye ko gushika ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa gatanu abantu bangana imiliyoni 629,705 bahunze igihugu cya Ukraine. Hase rivuga ko benshi bagiye mu bihugu bibanyi imbere yo kubandanya mu bindi bihugu bya kure kandi ngo Polonye ariyo yakiriye benshi muri bo. abagore n'abana bagize ibice 90% by'izo mpunzi kuko abagabo b'imyaka iri hagati ya 18 na 60 barabujijwe kuva muri ico gihugu kugira bakirwanire ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OMS naryo OYEME naryo rivuga ko abantu bashika 1,000,000 ariho bahungiye mu gihugu hagati muri Ukraine. Amakuru ku magara y'abantu ni kuri COVID-19 abantu barenga 2,000,000 nibo bamaze kwicwa n'iki kiza ku mugabane wa Buraya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryabishikirije ejo ku munsi wa kane. Intara ya Buraya ya OMS igizwe n'ibihugu 53 harimwo n'ibihugu bitari bike byo ku mugabane wa Aziya. Kubwa OMS abantu 2,259 nibo bishwe na COVID-19 muri ako karere ka Buraya. Leta z'Ubumwe za Amerika igihugu kiza ku isonga mu gusinzikara cyane catakaje cyonyene ubwacu abantu barenga 1,000,000 bishwe na COVID-19 ariko rero abandura bashasha hamwe n'abafa baragabanutse nkuko OMS ivuga kubwo gushika mu kubice 26% hamwe na 24% mu minsi indwi ihitiye.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Hayo nayandi nibutse abatwumviriza ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio atuvewa akaburungu com. Njuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cano makuru. Leta y'u Burundi ntiyemera ivyavuye muri rusansuma yo kumenya ibitigiri vy'ivyuma vyo kwiyunguruza bidaca amafaranga bibarizwa mu gisagara ca Bujumbura.
Icyegeranyo cyabonekanye twasanze kirimo amahinyu. Amahinyu menshi cyane. Ayo mahinyu rero katwereka yuko hariho abantu batifuza yuko iki gisagara cyacu kijamwo urutonde mu byo kuyunguruza. Bifuza yuko twoguma mu kajagari.
Uyu ni Gervain Ndirakobuca n'umushikiranganje w'intara yo hagati umutekano hamwe n'iterambere ry'amakomune mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato muri hafi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze inshuti bakunzi bacu. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda aho urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'imari muri ico gihugu rwarayi rushikirije raporo yago y'umwaka wa leta waheze igenekerezo rya 30 kwezi kwa gatandatu ko mu 2021 abagize inama nshingamateka na nkenguzamateka y'ico gihugu. Umugenzi wacu Asumta Kaboyi yadukurikiraniye ino nkuru.
Ibigo n'inzego za leta bigera kuri 26 nibyo byagenzuwe mu bisobanuro yahaye inteko ishingamategeko imitwe yombi ejo kwa kane. Umugenzuzi w'imari ya leta yasobanuye ko mu bigo 96 byagenzuwe byagize raporo ya nta makemwa. Ibigo 60 bigira raporo ko byakwihanganirwa mu gihe ibigo 13 byagize raporo igayitse. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akavuga ko ibigo byabonye nta makemwa byazamutse kuko byavuye kuri 53% mu mwaka w'2020 bikagera kuri 57% gusa iryo zamuka ntiryabujije leta guhomba. Alexi Kamuhire.
Amasezerano 37 afite agaciro ka miliyari 201. Gutinda kw'imishinga byateye ubwiyongere bw'amafaranga yishyurwa ku bakurikirana imirimo. Ubukererwe butuma leta itanga amafaranga y'inyongera atari ngombwa. Hari imishinga yatawe. Imishinga 8 ifite agaciro ka miliyoni 965. Ifite imishinga ihagaze. Imishinga 11 ifite agaciro ka miliyari 102. Amafaranga angana na miliyari 426 ashobora kudakoreshwa yose kubera ko imishinga genewe yarakererewe gushyirwa mu bikorwa. Ifite imitungo idakoreshwa mitungo 88 ifite agaciro ka miliyari 37.
Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akavuga ko kugeza uwo amafaranga asaga miliyari 2,400,000,000 ataragaruzwa muri miliyari 5 n'igice yari yanyerejwe umwaka ushize. Abadepite babumijwe no kumva ko umutungo wa leta ugenda ntihabe inkurikizi.
Aracyari abantu bahendesha leta kubera inyungu zabo bwite.
Iyo mvuga rero SSB abanyarwanda bajye babyumva ni icyahoze ari ke sosiyete. Ariko kubona izi miliyari 638 n'ibicicyenda ishoramari ridatanga umusaruro wifuzwa ndetse no gukusanya iyo misanzu yewe bakata buri kwezi nabyo ntabyo babishoboye.
Harimo nka ziriya computer mu bana ziba zaratanzwe mu bigo bidafite umuriro w'amashanyarazi. Kubera iki zitavamo ngo zijye mu bigo abana bazikeneye?
Urareba ugasanga umutungo uracyakoreshwa n'abinyako wa speaker. Leta yafashe kugira ngo ufashe abaturage ariko barubaka inganda zitunganya ibigori zidakora.
Hari bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko basabye ko imikorere ikwiye guhinduka.
Usanga nibura 10% y'ingengo y'imari dutora amafaranga buri rwirengero cyangwa ugasanga akoreshwe nabi.
Abadepite tukicara tukaratifya tukemeza ariko amafaranga nako bakarangiriza uko babyumva kuko. Hagombye kuba bindu indi forum cyangwa ubundi buryo abantu babiganiraho agafatwa indi myanzuro ikakaye. Abantu kujya bafatwa bagafungwa ibi naho ubundi zahora muri za raporo zanditse neza mu ndimi z'amahanga zigororotse ariko ntakiri gukosoka.
Nyuma yo kugezwa iyi raporo abadepite bagize komisiyo y'umutungo w'igihugu bagenda batumiza buri rwego rwose rwavuzwe mu micungire mibi y'umutungo wa leta rugasobanura uko umutungo w'igihugu wabuze. Gusa ibi bigenda bikorwa buri gihe uko raporo isohotse. Buri mwaka abadepite bakagaragaza ko birambiranye ariko bikongera uko umwaka utashye kugeza ubu leta itangaza ko yashyize imbaraga mu kugaruza umutungo w'igihugu. Mu makuru twagiye tubagezaho nuko kenshi iyo bigeze mu nkiko ibyaha bifata ubusa cyangwa bigafata mbarwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi urakenuye. Tuve mu Rwanda tuja mu Burundi ha makinga arenga 10,000 amapikipiki yababa 2,000 be na makinga y'imotera arenga 5,000 arivyo biharuro vyavuye muri rusansuma yakozwe n'igisagara ca Bujumbura kugira ngo hamenyekane ivyuma bidaca amafaranga muri ico gisagara uko bingana. Leta ntiyemera ivyavuye muri iyo rusansuma nkuko muvyumva muri no nkuru twaza mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Kuruno wakane, umushikiranganje w'intwari ibereye umutekano w'iterambere ry'amakomine Gervain Ndirakobuca yakoranije inama yari mu urongo y'igisagara cha Bujumbura ba mustanteri barongoye amakomine yo muri cyo gisagara n'abarongoye abandi mu gipolisi. Hari mu ntumbero yo kurabira hamwe ivyavuye muri rusansuma ivyuma bidaca amafaranga uko bingana kugira bene byo bahabwe uburenganzira bwo kubikoresha binjira hagati mu gisagara cha Bujumbura. Icegeranyo cabonetse umushikiranganje Ndirakobuca yagiteye ivyatsi.
Icegeranyo cabonekanye kwasanze kirimo amahinyu. Amahinyu menshi cyane. Ayo mahinyu rero katwereka yuko hariho abantu batifuza yuko iki gisagara cyacu kijamwo urutonde mu byo kuyingurutsa. Bifuza yuko twoguma mu kajagari.
Uwo mushikiranganje amenyesha ko icyo cegeranyo yaciyamirije afatiye ku biharuro bikigaragaramwo biboneka ko birimo amahinyu menshi.
Twasanze ari amamoto angana 18,013. Amakinga ya sporo duca dusanga 13,713 n'11,711. Twa dukinga dufise imoteri tumwe bita Jeho Kuki dusanga 5,874. Iki gisagara twese tukibamo bajya kwa musaneri baringa Achevu zone baringa, achevu mteka na baringa, ibi vyuma biriho muri gisagara cha Bujumbura.
Urongo wa gisagara cha Bujumbura, Jimmy Hatungimana, aremeza ko igikorwa bakoze batagikoze neza, yagiriye kasaba imbabazi.
Igikorwa mu bisanzwe twaragikoze, ariko nagomba ndabasaba ikigongwe, kuko icyo gikorwa natwe twagikoze, twasanze hariho ibintu bimwe bimwe nkora mutima tutakoreye ko. Ibiharuro bimwe bimwe twabahaye bitari biharuro bidakwije ibyo twategereza gukorera ko byose, ariko naho biri uko twasanze igikorwa mwadutumye koko harimo amahinyu. Murumva neza ko badushyize mu mutego. Ndasaba ibyongwe ku izina ry'abakoze icyo gikorwa.
Icyo gikorwa cyakozwe nabi kikaba kigiye gusubigwamwo. Abafise ibyo vyuma bidaca amafaranga vyabafasha kuyunguruza mu mirimo yabo babona ko kuri bo ara gahombo kanini.
imigabane imigambi mba ndiko ndarangura nja ku kazi mfata bisi mbura ntegera mbura nuko nshika ku kazi natevye hanyuma ngaca nshika narushe ku kazi simeza ngo ndagakore neza ngaca nsanguvu natamwibarabara nayikuze ikoresha ku kazi uko nuko ruhombo mbona rutuma no kuri ibintu byo hagarara bigasa kuja mu buryo
tubibutse ko kuvigenekezo rya 2021 ukwezi kwa gatatu uno mwaka atakinga ipikipiki cyane tukutuku birekuriyo kwinjira hagati mu gisagara cha Bujumbura. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imbere kubandanya nano makuru mbanze ndabararikire ikiganiro muri sanga cuno munsi saa 10 mugenzi wacu Thomas Kamirindi aza kugaruka ku bibazo bitandukanye abakozi bo mu nzu bahura navyo mu buzima bwabo bwa misi yose. Ntimuze rero kugisibaza kuba ari saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Duce tubandaniriza rero mu yavugwa mu gisata c'ubudandaji aho abadandaza bo mu bihugu bihurira ku kiyaga Tanganyika mu by'ubudandaji basaba Tanzania kuborohereza mu nama iri kwibahuriza ikigoma muri Tanzania bagiriza ico gihugu amananiza. Mugenzi wacu Pia Claver Niyonkuru arabandanya nino nkuru.
Abagwiza tonga n'abanyamitahe baturuka mu bihugu bitano bihurira ku kiyaga cha Tanganyika ari byo Burundi, Rwanda, Republika ya Demokrasi ya Kongo, Tanzania na Zambia bose barahuriza kwico gice kirimo ubutunzi bwinshi ariko kw'amategeko agenga ibihugu ataborohereza kubuhanahana biciye ku mipaka no muri ico kiyaga. Ibyo nibyo byatumye abaserukira abandi bahurira ikigoma mu buseruko bushira uburengero bwa Tanzania mu nama rukoko y'iminsi itatu yo kurabira hamwe icokorwa kugira ngo rudandazwa rwambukiranye imipaka rutezwe imbere. Amakuru avo muri iyo nama avuga ko igihugu cya Tanzania gitungwa gatoke ko kitorohereza abagwizatunga bo muri ako karere. Ni mu gihe icyo gihugu gikora kwibahari Indiana ahari kivuko cha Dar es Salaam haca ibidandazwa hafi nka byose bivuye hanze ya Afrika bigiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko na Afrika yo hagati. Urivye suguru aserukire ishyirahamwe ry'abafise amahinguriro mu Burundi arabigaruka ko muri iyo nama
muri udanaza mu njabuka mbibe iyo dushoye ibintu by'uca Tanzania byinshi nka bikeyi baca badusaba yuko tubanza kurondera certificat tugiye gutora muri Dar es Salaam kubera iki banka kwemera ibupapuro tutanzwe na BBN kandi nayo nyine isanzwe ifise ububasha n'ubushobozi nk'uko iyo TBS ibisanzwe bikorwa mu karere k'iki isoko rusange rya YASE. Iki naco ni cerekeye ico bita certificat d'origine ni cerekana neza mu mwimbu dushaka gushora hanze ko byakorewe koko mu karere k'ibihugu bya YASE Burundi burimo.
No ku ruhande rw'u Rwanda abagwiza tunga bemeza ko bahura n'ingorane bageze mu gihugu cha Tanzania. Ni mu gihe ibyo bihugu nka byose kiretse Zambia bisangiye umuryango wa Afrika y'ubuseruko ufise amategeko yo korohereza abanyamitahe. Bayingana Elade afise sosiyete y'imodoka zunguruza abantu yitwa Matunda Express mu bice ikoreramwo na Tanzania harimo yaganiriye na bagenzi bacu bi radio y'igihugu RBA ari muri iyo nama.
Iyo bamenye ko ari umucuruzi ku ruhande rwa Tanzania bamuca amadolari ijana, aho iyo ugiye kwambutsa imodoka ugenda mu byonyine baguha iminsi irindwi yonyine, iyindi irenzeho ukajya uyishyurira iminzani yabo nk'ikamyo ugasanga yahagurutse muri port ipimwe ibiro umunzani uri oke, ariko mu minzani yo mu mayira ukaza kugenda usanga barakurega kurenza nta wundi muzigo warengejeho. Aho twebwe nko ku ruhande rwa Tanzania imodoka y'inyarwanda itwaye abagenzi iyo yambutse kugira ngo ikomeze muri Tanzania bayica amadolari 152, aho kubona registration ya business muri Tanzania bigora cyane, bigusaba ko rimwe na rimwe ubucuruzi bwawe ubuvanga n'umutanzania ndetse ukamuha n'imigabane ntacyo aguhaye kugira ngo ubashe kubona uko ukora. Kandi ibyo ngibyo bigasanga biri risike cyane.
Kuri iyo myidogo yose igihugu cya Tanzania kiremera ko batarira busema. Liliane Rukambuzi, umuhanuzi mukuru mu rwego rw'igihugu rwitaho ibidukikije muri Tanzania, National Environment Management Council, yaserukiye igihugu ciwe. Yavuze ko hari byinshi bigiye gusubirwamo kugira urudandazwa rwambukiranye imipaka rugende neza kandi na Tanzania kihungukire byinshi.
namna ambavyo wanaweza wakawekeza.
Twasanze kiri byinshi byo gukura mu nzira kuko amahigwe ni menshi cyane kandi abo bagwiza tunga nabo barafise gushaka no buryo kumbure kuri bamwe bamwe. Twebwe ico twitaho cyane ni kurikizwa ry'amategeko canke guhinyanyura ayabangamira abana bariya. Ariko ico twifuza nuko abazana imitaye muri Tanzania babanza gusoma bagatahura kandi bakubahiriza neza amategeko ahari yereke rudandazwa bakanibuka gukingira ibidukikije. Twibaza ko twese turi hamwe tutobura gutora umuti urama kugira ngo ubwo rudandazwa tugungukiremo twese y'abatanzania canke ibyo bindi bihugu dusangiye akarere k'ikiyaga cha Tanganyika
letu lakini na kwa manufai ya mataifa hayo ambayo yanakuja kuwekeza
kugira bagwiza tunga bo mu karere bateri imbere umujyango wa Afrika y'ubuseruko bine muri bihugu bitano bihuriramwo ubahanura gukorera hamwe no gushira imitaye mu gihugu boroherezwamwo mu kurindira ko ibihugu byose byubahiriza amategeko y'isoko rusangi hamwe no gukura hamakori n'amategeko ku mipaka. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Juge America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihugu cy'u Burundi amashirahamwe yo mu gisata cy'ubutungane bunywanisha arashimira president w'ico gihugu ko yanse ko leta yemeza ko ubwicanyi bwakozwe mu 1972 bwitwa ihonyabwoko ryakorewe abahutu imbere y'uko umurwi CVR uheza gutohoza kundi bwicanyi bwahitanye abarundi mu bindi biringo. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru y'Juge America inairo muri Kenya Elo Julika neza.
Bere ntiraheza amatohoza ntiraheza kumenya ukuri none tuzoza turafata kamanyumanya muguno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako muzoca musanga bica bizana ningorane mbere.
Aya majambo yatangaje benshi nyuma y'ikiganiro president Evariste Ndayishimiye yagiranye n'amyesha makuru bwa mbere nyuma hafi y'imyaka ibiri atanguye amabanga yo kurongora Burundi. Icyabitumye nuko kuvuga ihe cyose yamaze ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yavugeza yicaye ku ntebe y'umukuru w'igihugu n'ubu ari mu babonetse ku rubuga umurwi Sever uja gucukura ibinogo rusangi byahambwemo abantu bishwe mu rwimo rw'1972 rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi. Akanagushimira kuko rikorwa ciza. President Ndayishimiye ku munsi wa kabiri akiriye mu ntangamara imbere yo kwakira ibibazo by'amenyesha makuru yagarutse ku vyerekeye imirwi ibiri iteganywa n'amasezerano y'Arusha y'umwaka w'2000. Ayo masezerano niyo yatumye intambara z'amazi imyaka irenga 10 hagati y'igisirikare cya kera kizwi nka FAB cyaciganjemo abatutsi n'imirwi y'inyeshamba y'abahutu yari mu CNDD-FDD wahavuye uhinduka umugambi uri ku butegetsi kuva mu 2005 kugeza ubu zihagarara. Hata amenyesha makuru yamubajije yavuze icyatumye hafatwa ingingo yo kutongera ikiringo mu rwi CNTB wahora ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo zerewe mu kwezi guheze. President Ndayishimiye yagirizwa mu rwi ko arusigaye ujyanisha abarundi aho kubunga. Yemeza ko wakira amatati yobwirijwe kuja muri za sentare ukayitirira kandi ukaba warusigaye utagishira imbere umwumvikano w'abantu. Niho gukomeza aganira ku bijanye no mu rwi Sever ujeje kunywanisha abarundi. Yasiguye ikintu atamutegetse n'umwe yari bwavuge ariko abantu bose bahora banuganuga. Icyatumye leta itemeza ku mugaragaro kwa 2009 ukwezi guheze hibukwa imyaka 50 bukozwe ku bwicanyi bwakorewe abahutu mu 1972 ariho nyabwoko kandi ivyari bitekanijwe inyuma yaho mu kwa 12 umwaka uheze inama nshinga amateka yemereje ku rwimo rwo mu 1972 rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi ariho nyabwoko. Icemezo yafashe mu rwi Sever umaze kwerekana amatohoza wakoze n'uburyo ubwo bwicanyi bwakozwe. President Ndayishimiye yasiguye imvo zatumye leta ibangira.
Hari abacabaza bati none ko Sever yamaze kuvuga ngo 72 ngo niho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga. Hari abavuga leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cyongo kiki none tuzoza turafata kamanyumanya uburongozi cyo bago ko muzaha kamanyu reka do ya barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihurongozi bw'igihugu buzoheza rero gakira ico cegeranyo buke bwiga ingene bugikoze muguno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana ningorane mbere
ijyaya tuna kizigenza b'abarundi ijyaguye neza te hanse mushano umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ya se genocide cyirimoso rihana inyungu z'inkeho z'abatutsi rikagwanya n'ibyumviro bya genocide ku isi
kuva ku mwami. Umwami yatwara neza agatwarira bose yakebuye bakwiye kubyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri oni oni bayitinyira iki
kana Gervain bigira amwe mabagize amashiri hamwe yigenga korera hanze y'igihugu akaba no muceka 10 wo mugicanye b'93 bwakurikiye yicwa rya president Melchior Ndadaye umuntu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu urupfu rwiwe rwakurikirwa n'igandagurwa ry'abatutsi arashimije ijambo rya president Ndayishimiye avuga ko ritanga umwizero mwinshi ku bwiyunge bw'abarundi
ko umukuru w'igihugu yaraye abonye yuko harimo ibitagenda hakenewe ko haba kumvikana kwinyanyura cyane cyane iteko rihari uyu munsi kugacashirwa mu mugwi abashinga nahe n'abapfasoni bantamakemwa amajambo rero yaraye ashikirijwe umukuru w'igihugu ashobora gufasha umwanisha guha umwizero abarundi
mu rwisa vertohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu 1885 kugeza mu 2008 aho mu rwi wa nyuma wagwanira mu ishyamba washira hasi birwanisho yamara kugera ubu maze gukora kubwicanyi bwakorewe abahutu mu 1972 umukuru w'igihugu yabajije abawugize impamvu
mbere n'ico kibazo cy'amere nabo bajije banza musigura igitumwa mwaravye uwo mwaka mwawutoye mukurikije iki ko abandi bavuga ngo ni intention sibe ngo mwashaka bo muba muragirira nabi batoye urabona ugiye kurondera ibiri nyuma yirindwi na kabiri ibyabona byaragiye
yamara mushano wasanga ahubwo niba Severe yanka kwa masura biciwe n'ababonye byabaye badapfa batavuze ibyo biboneye yari kwiye gutangurira ku byabaye imbere y'1972
ivyabona biriho abacitse ku icumu bariho ababuza babo bariho ntibabirondeye baramubeshe 1965 abishe abatutsi bo mu bukeye na busangana bariho ababibonye ari gutanguranwa no gupfa none usanga hapfuye ushaje uwo 1965 rero atamwihutiye kumubaza ari gukuraba iby'imyaka niwe yari muto ku 1972 oya bijya babikoranye ibishobisho
n'inyuma yo gutangaza ko ubwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi 72 ariho nyabwoko inama nshinga mateka ikabishyira ku mukono haraheze hafi amezi 6 mu rwisa vert nta bundi bwicanyi uribanda ko matohoza kuko n'ubu uracacukura gusa ibinogo rusangi byavubwemo abahutu icyo gihe ukanabaza abafite icyo babuze ko eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Akanyo ga duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twatafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe ivyongere bashikire kuri micro mic manager we Diane ni nahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabike abantu ndayifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho butaha
It's the MP Records Dr. Mash Production Holy Seven Your Smile
Sangiri jambo ya huje venshi Muri sanga ya kose vienshi Agasaro kaburaga Kaboneke venshi
Aha, kaboneke venshi Ejo hiza na yo ya kose vienshi Tususuru kena muzika ya kose vienshi Amerikana Iwayo munara Ejo hiza na yo ya koze jinshi Tususuru kena musika ya koze jinshi Amerikana Iwanyu munara